ineza y'ingo n'imiryango zirikana.
Zirikana ni ikiganiro kiba yagira ku gateka n'iterambere ry'umukenyezi.
Zirikana mugikurikirana buri munsi wa gatatu isaza 2 z'ijoro kuri radio Isanganiro.
Apoloni dusabe nabategura ikiganiro zirikana tuno mose mwiriwe cyane cyanke mwaramutse bivanye naho muherereye inshuti bakunzi ba radio Isanganiro. Ikaze ni yanyu yo kugikurikirana mu kubanza kumviriza aka kino.
Ehe ngena jumara riwe ntunze munya munyana
sabge amahoro
amahoro
mbemanyinya na mavuta mugiye
amahoro umunyana
amahoro
hewe duhuri ya hinyuma na mavuta none ariko arantera inkuru hanatwenze nahwereye ariko ko mbona usa nk'ugifise itiro mu maso aho wajyamye bikwiye
ihorere mukobwa aha kuvejo sinigeze nsinzira
ntumbire ko umugabo yakuraje hanze
mavu yacho uyumvira ibintu nk'ibyo wosanga nahagwaye canke ka gacuko kiwe ariko kagwaye
ahubwo
munya tubwire haraho twogufashasha
eh natubwire twumve
eka bagenzi n'ukutumvikana kwanje n'umugabo ariko ndizera ko bizohera nta mpamvu yo kubibabwira
ibintu bitumusa nk'uwaraye hanze ukamengo wagwaye n'ivyo uri kugira ibanga gamunya aho ubona twebwe nk'icuti ataco twogufasha
erega no kuri munyana twebwe imyaka tumaranye nk'ababanye urabona koko ko hari cyo duhisha
ahubwo sakanda babaze mwebwe mwubatse imbere yanje burya iyo umugabo agusabye murangurana amabanga yabubatse ukabuta bishaka muri uwo mwanya ni ngombwa ubikore ku nguvu
ekada amabanga yabubatse ni igikorwa kiba kumwumvikano ntangere iyo rero wumva utabishaka urabibwira uwo mwubakanye akarindira igihuzo bumerewe neza nuko mukabikora mwese muvyiyumvamo
niko biri ariko gamanye umugabo wawe yoba bigukorera iyo utabishaka nukuri yoba ari inkozi y'ikintu cyangwa akabikora atazi ko kizira numva nimba ari uko bimeze nuje kumusigurira ko ari amakosa
ha erega mwe mwarahiriyo nje ndamubwiye ko numva nabishaka kubera uburuhe bw'ibikorwa byo mu rugo canke ingwara anyamirira kure akambwira ko nasa ankubita canke akanyirukana kuko ngo ari ibyo bikorwa byanzanye mu rugo
oya suko urafise uburenganzira bwo kwanka mu gihe wumva utabishaka kandi abikoze mutabyumvikanye naho abagufashe ku nguvu
uko nukuri abagabo bose bategezwa kumenya ko kurangura amabanga yabubatse ari igikorwa cy'umwumvikano kububatse ko kubikora utumvikanye n'umufasha ari icyasho gufata ku nguvu kandi bihanwa n'amategeko y'igihugu
hemwe murambari
Zirikana kugateka kumukenyezi.
Sinibaza kenshi ko umugore afata umugabo ku nguvu kubera kenshi umugabo ntagoye naba yashavuye atashavuye hari igihe abishaka atabishatse naho umugore usanga kenshi amutinya niyo mubahuka ko yibaza ko yanamukubita
ubu ni Beninda yishimiye umuhinga mu gutanga impanuro mu byerekeye ubuzima bw'ingo n'ubuzima bw'igitsina avuga ko hagati yabubakanye mu kurangura amabanga yabubatse usanga bishika hakabamo gufatana ku nguvu ariko akavuga ko abagabo aribo bakunze gufata ku nguvu abakenyezi babo nayo igihushane cyaho ari gake biba muri aka kanya twifuje kumenya ubwo abantu baratahura ko abubakanye bashobora gufatana ku nguvu inyishu tuyikura mu byumviro by'abanyagihugu n'abajejwe intwaro mu ntara ya Gitega neza na neza muri komine Itaba hamwe n'umuhinga byo gutanga impanuro mu by'ubuzima bw'ingo n'ubuzima bw'igitsina uyu mukenyezi wo ku mutumba gihamagara muri komine Itaba mu ntara ya Gitega aravuga uko atahura ukuntu abakenyezi bashobora gufatwa ku nguvu n'abagabo babo
ukuntu bafatwa ku nguvu umugabo aragenda akanwa akaburegwa akaza yihagiye umukenyezi yasigaye muhira ariko atunganya iby'urugo yarushe araje aramugaburiye arariye baragiye rero kuryama urumva nta kiyago cahabaye umushinga nta herero kubera we abayihagiye atigeze kubwira umukenyezi wiwe ati nahindukire ta kiyago cahabaye ivyo tuvyita yuko yamufashe ku ngufu usanga vyabayeho urasanga hari abakenyezi usanga bariko baridoga ngo caje caborewe ngo gishika kingwako ngo nanje ntigira amagara ngo kubera wewe aba yahatse
none uwo mugabo yagukoye nta kugira icyo ashaka
oyaye ivyo sivyo mategeko murugo bategezwa kuyaga kubaca umugani mu kirundi ngo zitavuye kuziko ziyaga ntizishika ku burire ngo ziyage rero bitegerezwa kuba vyaciye mwumvikano niho bitegezwa no kuba biryoshe batwenga
none yo umukenyezi afashwe ku nguvu uwo bubakanye ashobora kuba inkurikizi zihe uwo mukenyezi
umukenyezi ntashobora gutekanirwa ko yamari hahanda tije inama narushe mugabo akaza afata ku nguvu akaza arangura amabanga yabubatse ahimvye nanje shonje
icyo cyo gufata ku nguvu ni cyagihanwa n'amategeko n'abakenyezi muha mujya kwitwara kwa kagabo banyu babafashe ku nguvu iyo bishitse
baritwara hanyuma bakabahanura babahanuye rero biraca mu ngiro
n'uyu mukenyezi wo kumutumba gihamagara muri komine Itaba mu ntara ya Gitega avuga ko vyama vyashitse abagabo bafata ku nguvu abakenyezi babo afatiye kuba maze guhanura nk'imboneza mwako karere
je nk'abamerere birashika cyane ko kubera twa mama matatu yo kwa maguhanda duhanura ibintu nk'ibyo urumva uzawumva umukenyezi ukaza wumva ati jewe yatashe yaborewe umwana abana baraye ubusa ntazi kugura kunyu ntazi kugura tuvuta nani kintu nakimwe ndamubaza ati mugabo umwanya urose ashikiye atashika cisha kubuhomba ati hari igihe naho tuba turi ku kivi uzawumva ngo cangaha nta kindi kiyaka mujanye abo muhiga ko vyabinde gusa atakindi kwacu sanga re no mwijoro yatakwa kundi urumva hari gihe haheze ubwo nyina kacha yegera nani gihogo nakima mufashije wa mugora subira kuri ya mirima kirwa akora ari wenyene rikarinda rirenga wa mugabaza gutaha yaruhaze asubashika kumufa naha naba ari mu bantu ugasanga mukuye mu bana mujanye ko nyene ati cangaho za gusubira kurondera bya bindi biheze zama byabaye kare amatatu twari ko matwaye hanu yekesho rega burya mutumvikanye nibe nta nta kinezero kiba kihari muri zo zose ntamwa bintamwe numwe babinezere rewe kandi keshi na keshi byo ukunda gusanga birashibise ningaruka nambi keshi miryango nkiye ukunda gusanga keshi bakunda kuvyara abana besho bacucikiranye bivanye no kuri umwumvikano muke kandi abagabo kesh kwasanze uburyo bwo kuvyara ku rugero ntibabyumva avuga ati nzovyara nabo mu mutwe ndabavyare ku bantu bameze nk'uko usanga n'umwana amazi umwaka avuga ati umugore yatevye kuvyara ngo umugore yatevye kuvyara usanga ariko bararyana rero akeneye kuri mijoro n'umutaga atakeneye ikorwa akeneye ari ico nyene buri mwanya buri mwanya usanga rero wa mugore nawe nyene karagira ingorane
ketse atabonewe hoho kujya gutegura umufaso ni kugira yiyumvemwo iryo banga canke umugore agategura umugabo ivyo byo bibaza ko biba kugira nyine ntabe gufatana ku ngufu
mu bisanzwe byo muri ya miryango twasanze ibintu byo gutegurana byaramaze kunanirana abantu bagira ibintu nk'ibyo naho bategura ntibikunda byaramaze kubikina n'inyere byarase mu miryango zitumaze guhanura avuga bosanga ariko bavuga ngo nakagaye ngo nukugayana ngo none ngo urumva ngo nta kuntu ngo yo kwa mango ya ngo agiye ngo basohokanye n'umugore cyangwa ngo ashitse ngo bayage bumvikane ngo asohokanye umugore ngo nukuvuga ngo yuko barinze kuja kumuhongera ngo nukungwa vyita ko ari kuko bari kumuhongera ngo akaba ngo ari kasubira mu ngo kwa bushasha dufate urumva cahite ucusanga ariko keshi na keshi no mugahinga ucusanga ariko arakorera mugahinga ngo kukubera ngo umugore muhirana mugaye
ariko bagufashe ku nguvu by'ukuri nikubitahura nawe
mu busanzwe nana ntumva ko bagufashe ku nguvu wevuye mu wirwe mu bikogwa urumva cyacu kubwira ati cangaha ntimwigeze muvugana nimwaza ati kubaze mbega mu fasoni byagenze gute wakoze iki uno munsi hamwe wakora byagenze gute canke mbe urazorondera umukozi agufashe akubwiye nk'uwo murumvikana urumva yuko curungumva kufisa amahoro ukumva yuko nimwe uragufise kwa gatima naye handi ntigeza kubaza ati wakoze iki byangeze gute ukazamva ngo cangaha ngo ningurazwaje ikogwa cyakuzanye none wumva nk'ibyo ucifata gute
none kugira mwemereye ko batereka mufatwa ku nguvu bikwiye kugenda gute
mu busanzwe kwemereye ko muba mutari gufatwa ku nguvu nuko umushinga ntawe wawe urazi umushinga ntahatashe agashika akakuramutsa cyangwa akaramutsa umwana akabaza ati mbega cya gitungwa cy'umwagicuye cyanye kahandi mu bwahakoze cyanke ukabunga uti sinahakoze cyanke uti akakwaza ati none ingorane zabitumye kuti ntwakore byagenze gute ariko arakubaze nawe ukamwisha uti byagenze ko akabyumva umugaheza mugahanurana kandi ucarashobora kukubaza ati none wumva ati jari kintu agomba gushikiriza agaheza akakubaza ati none wumva byokunda nimba mu guti nakoze byagenze urashobora kuvuga uti narushe kwe ndumva ko narushe umbabari no munsi birakunda ari mu ushobora kuvumva akamukavyumvikana akihangana uwo munsi urumva gutekaniwe cyangwa wumva uti nimba wumva uti nakoze ko uti mushinga nawe wanje no munsi tujye kwe ndumva ko mfisa amahoro ndumva ko nisanzu yatera nkeneye ko tuyaka n'ibyo ntumva ko byaheza bikagenda neza
ariko gufatwa ku ngufu mu ngo biraremereye none ko bavuga gufatwa ku ngufu ko abantu bashobora gukoma induru birashobora gukirwa sanga bakanyura ko minduru bapfuye
ivyo
e mu bisanzwe nane umva umushye urashobora kumushikira yarusha kandi urumva yuko birashobora kwanka gose nane ubutabineze no mu bisanzwe ntubinezererewe urashobora kuvyo urashobora kuvyanka kuvuga kuti ndabiranka urashobora kuvuga kuti ndabyase ndabyase nane imaze kwanka shaba mu kamara gutera imigere urumva ko ndirushobora kuvwamo amakofura yarya n'imigere nyene kajako naho mu gicugu naho basa 8 saa 9 z'ijoro urakubitwa
abakenzi mugitwaramo gutiye umwafasha nabaye kuguvu na gabo banye
eraga burya biragoye burya uwo mwubakanye kugira ngo ushobore kuja kumwitwarira mupfico usanga bigoye oja kwa mustanteri ukaja kwande ukagenda uvuga kuti je umugabo wanje ngiye nje kumwitwarira ko yafashe ku ngupfu oyo usanga no kuri bigoye ubice ibintu bibimpfuka avuga biherera iyo nyene
none umva bitohera gute muto kwamufatwa ku ngupfu re
none ahubwo ariho
kumuti nya kubivuga none
oya duturatenya kubivuga gusanga bigoye ahubwo no kugwiza ibigandiro kugira ngo mugira tuzemeze maradufasha dutanga impano yego
turi ku mutumba gihamagara muri komine itaba mu ntara ya Gitega uyu mufasoni nawe nyene arerekana bimwe mu bituma abubakanye bafatana ku nguvu
mu bubakanye gufatwa ku nguvu ni ibintu bitaba byaciye mu kiyago kuko ibintu nkivyo kugurangura babanga yabubatse ni ibintu bijya mu kiganiro mwatemberanye naho muba mutatemberanye ashite umugabo washitse muhira kakuramutsa mukayaga mugatwenga urumva ibintu nyewe bikajya mu buryo mukaganira mbere nakabizuka kabamwo aho niho ibintu biba bije mu mutekano gufatana ku ngufu naho njya mushinga ntahe ataha kankamuka mu rugo umwana afata shibura ntabajije ati mwiriwe gute usanga we washitse akwega yibariza ibyiwe nta kiyago cyahabaye wewe ukavuga ati je uno munsi ntibikunda mere uko nuko ngo ibyo ntumbwira urumvaho abagufashe ku ngufu ugasanga n'intambara irabaye urakubiswe
Ah, kwa kuitwa wati rivyo.
Bariho bakubitwa. Induru zirahaba mu gihe wa mwankiye. Mu gihe yaje nyene atakiya go cahabaye hanyuma kamwankira ati je yo bijya hose narushe bimeze uko. Wewe abandanya avuga ati bitegerezwa kuba. Urumva bibayitegeko na utavyumvisemwo. Urumva bagufashe ku ngufu nyene. Aba naho aba mwijoro hagati. Ugwa mugihe bitaciye mu kiyago ugwa mu ruhara urahaba
mbaro nta ufatwa ko kuvuna kushikuta no mugabo si byiwe ntakoye
aho yarakoye nababwiye yuko ibintu be nivyo bica mu kiyago bitaciye mu kiyago nta buryohe bubaburimwo ntimwiyumva namwo urumva nuko nyine ko babimetse ico nibaza umukenyezi bimaze kugenda uko ntiryo bibanga kuko naho bavuga ati nibanga ryabubatse ntiyo kwa marini ko zubakwa gusa yoreka gusarisha mugabo akaraba abantu begeranye bakabivugana ko bakabiyaga
kugira dushike kwiterambere ritakumira rikana kugateka kabakenyeje
abagabo nabo nyene bo ku mutumba gihamagara muri komine itaba mu ntara ya Gitega baremeza ko abubakanye bashobora gufatana ku nguvu mu gihe cyo kurangura amabanga yabubatse uyu mugabo turi kumwe ni watangura gutanga icyumviro ciwe
yashoboka ko bafatana ku nguvu ego aho usanga nk'umushinga ntahe aza yaborewe agaca ashika asimbira ku mufaso ni wiwe batari byumvikanye muri cyo gihe mugabo abafashe ku nguvu umukenyezi ariko rero mugabo jewe ico nagomba kongera ko hariho nabagabo bashobora gufatwa ku nguvu ivyo nanje ndabyumva cyane ko abagabo bashobora gufatwa ku nguvu
n'abagore baraboregwa
abagore ntibaboregwa ukuntu bigenda naho nkubu urashobora gusanga ari umukenyezi akunda kubicaka cyane umwanya muremure ugasanga umushinga ntahe nawe aba yavuye kubikogwa yiruhiye umushinga ntahe rero atabyiyumvamwe mu mukenyezi akaba abishaka muri cyo gihe umushinga ntaba yafashwe ku ngufu
nari dushobora gushikaho mu ya nka Burundi ugasanga n'induru zirabaye mu rugo
byama byabaye birashobora gushika mugabo nk'abantu bari nyuma ntibashobora kumenya ico byavuye ko ugasanga bako barashwananye n'induru zikaja hejuru mugabo ababanye baje gutabara induru abo bubakanye ugaca usanga babihoze ntibavuze ico bapfuye
kwereka akunda kubihisha
kubera ko bakunda kubihisha cyane cyane bavuga yuko ugiye uravuga amabanga yose y'urugo urugo rurashobora guca rusambuka aca bahitamo rero kubinuma bakavuga ati reka turabe yuko tutokwisamburirako bakaza barimvya yuko ngira ngo bizotorega umuti umwe akavuga ati ko naka yabigize ngira hanyuma zo kwikosora
ariko ntangaruka mbizishira kuba kumukeze amafatwa ku ngufu cyangwa n'umugabo afatwa ku ngufu
ingaruka mbizira hari gose kuko muri ico gihe nk'umukenyezi yafatwa ku nguvu usanga kenshi ucusanga yarushe ugasanga ariko aravyara intahekana kuko biba umwanya atiteguriye ugasanga ni ingaruka mbi cyane
none kubwanyu kufatwa kuvuka ari kicaha burya ntimushaka kucitwera abakeye cyangwa abagabo bakitwara ati turafatwa ku nguvu mu bitanda
nicaha gihanwa n'amategeko mugabo kenshi mu ngo ntibakunda kwitwara kuko bavuga ko bo babiyambitse ibara bagaca bahitamwo kwihorera ugasanga nyene babiretse kenshi na kenshi bashobora kuraba nk'umuntu nk'umushinga ntaye nk'umwe canke babiri nk'aba ugasanga n'abakenyezi barimo bashobora kubahanura mugabo batitwaye imbere y'amategeko
uyu mugabo arashigikiye ivyumviro byamaze gutangwa n'abandi aho nawe nyene avuga ko abubakanye bashobora gufatana ku nguvu
ego cyane mu bubakanye barashobora nyene gufatana ku nguvu kuko ingene bafatana ku nguvu urashobora gusanga nk'umuntu w'umushinga ntahe avuye nko kukabare yaborewe hanyuma ashitse muhira gasanga umukenyezi yarushe ntibiriranywe hanyuma rero ahejeje kumufungurira mu nyuma akaca mubwira ati none bagiye nko kuryama ati none nagomba ko turangura amabanga y'ubase mu gihe wa mupfasoni aba yumva atabishaka n'uburuhe n'akantu akaca byanga umushinga nawe nawe arafise kuca mubwira ati utavyemeye ni nguvu ni induru urumva akaca mukoresha amabanga y'ubase ku nguvu urumva ngaho abamufashe ku nguvu ntibaba byumvikana
bataborewe ho ntiyamufata ku nguvu
ego ataborewe naho nyene arashobora kumufata ku nguvu kuko arashobora bakagenda ha kuryama atazi yumvisemo atabanje kumutegura mukora korea byo bitaje mura numva bitakarese mu gifaransa iyo atabikoze rero urumva ngaho onye akacasho kavuga musimbira kamutarukira ko ngaho onye abamufashe ku nguvu ntibaba bavyumvikanye nta n'uburyo hashobora kugira urumva ngaho abamufashe ku nguvu nyene
yumukeje afashwe ku nguvu mu gitanda ashobora kuba iki mu buzima bwiwe
mu bisanzwe iyo amufashe ku nguvu hashobora kuba ingorane umukenyezi ntiyumva amahoro aguma yumva amerewe nabi mu mutima kuko avamwe no kugira ubusaza kubera ibyiyumviro biguma ari byinshi mu bisanzwe mu gihe bari umukenyezi acasaza n'ingoga gusumbya wa mugabo hanyuma ingorane zigaruka no gutwara inda taba yiyumvire kubera ntaba yabishatse ntaba yumvire ati je nshaka turangura amabanga y'abubatse urumva ingorane ziguma zabayeho ziguma ari nyinshi
ariko kandi ngo ngo abakenyezi ntabavuge bafashwe ku nguvu mu bitanda ariko kubera iki
gituma batavuga rega hajya iyo mwubakanye nyene biraguye ari utuntu dusobora gusanga bavuga ati ingoma nze ndareka ndako bizogabanuka mugabo n'umiranyo ugasanga bitera biduga kandi bubakanye ntiboca bavuga agenda kwitwara nk'ubu ngaca biduza nko ku ikomine canke kwa chef de zone kuko urumva ngaho nyaca avuga ati eh mugabo wanje ndamusarishije ejo uzosanga hadutsirindi nico gituma ca numirana yego
Salvatore bakundukize umuhanuzi wa mstaneri wa komine itaba mu ntara ya Gitega ajejwe ibazo vy'imibano n'intwaro avuga ko ijyo gufatana ku nguvu hagati y'abubakanye bibaho nubwo ababitura ari bake cyane akavuga bimwe mu bituma abantu badakunze kubimenyesha kugira baronke impanuro
nibaza ko mu mico y'abarundi burya ntibakunze kuvugira hejuru n'ukunze kubivugira hejuru hari igihe bacavuga ngo ni gitabanga ku buryo rero twibaza yuko bamwe banumirana aricyo gituma kumbura bitamenyekana cyane
none bamaze kunumirana bafatwa ku nguvu kandi ari taha umva ubuzima bw'umukenzi buca babandanya gute
urumva nicyo gituma usanga kubera ukwiyumvira cyane usanga ngira ngo bashaje n'ingoga kubera uko kutumvikana mugo ubundi turababwira manama tugira atandukanye turababwira yuko bobwirizwa kumvikana bakaganira hanyuma bagafashanya hanyuma tukababwira n'uburenganzira bafise cyane cyane kumenya uburenganzira ufise nicyo gikomeye kuko ahandi hari igihe umuntu ashobora kurenganywa ntamenye ko yarenganijwe mugamaze kumenya ko yareko hari icyakozwe cyakozwe mu buryo atari bwo yarenganijwe muri icyo gihe haraheza ka kabwira mu canje biwati burya uri kurandenganya gutyo rero niho avuze ati ko murenganya akabona nayo ko barenga donc batumvikana uburyo bwo kurenganya umwe n'ubundi urumva ko baca baheza bakitura ababijejwe kugira babatunganirize
Benira yishimiye umuhinga mvyo gutanga impanuro mu byerekeye ubuzima bw'ingo n'igitsina aremeza ko abubakanye bashobora gufatana ku nguvu ariko kandi abakenyezi ngo akaba aribo bakunze gufatwa ku nguvu aratubwira bimwe mu bituma na n'iryari twovuga ko umukenyezi cyanke abakenyezi bafashwe ku nguvu n'abagabo babo
birava mu kutamenya mukono umuntu yaragiye kubaka ntabe yararonse inyigisho zifaditse z'ukunyateza kuvyifatamo par rapport à ça ikindi naco ca kabiri nuko hari abantu bakora iyo migirwa y'ugufatana ku nguvu bivuye ku bikomere yaciyemo ku ndero yaronse ku vyo yabonye ku bintu vyamusinzikaje ubuzima ugasanga asigaye afite inyifato ijanye no gufata ku nguvu bakanye bivuye kuri ico onye ubwoko yo gufata ku nguvu mu bantu ku mugabo n'umugabo bakundana hariho ico no kwita les violences d'identité uguhotera agateka kuwo mwakanye nuko uvuga ugasanga ni nk'umuri bya bitutsi bamabatukana wewe unacumaze wewe urimbwa wewe uri iki ugasanga ramututse bitutsi bijya ucusanga umuntu uhejeje ku kumanya guri teka ryiwe kwica teka ryiwe ugasanga nuko bwa kabiri ni gihe mu mabanga yabubatse usanga amabanga yose yabubatse akogwa hatabaye gutegurana byinjira mu mugwi uje wafasha ku nguvu
bategurana gute
no kuvuga gutegurana ni ku majambo meza gusabana ikigongwe kubwirana amajambo y'urukundo ugutegurana ku mubiri ari ukumutegura ku mubiri kugira bashobora kurangura ya mabanga yabubatse ugasanga rero kenshi umugabo yamaza agwako batavuganye batayaze ategeza mukora ko ugasanga araguye hari no buryo gitsina cy'umugore gitegerezwa kuja mu ntambwe z'ukuguruka bivanye no kunyenya umugabo yamuteguye ico gitsina cy'umugore ntigishobora kuguruka umugabo atamuteguye iyo rero ashitse ashaka kubikora igitsina cy'umugore kitugurutse nibyo bica bija mu mugwi wo gufata ku nguvu ikindi naco kiriho gituma abantu bagira ama violence ni kuvuga ugufatana ku nguvu mu rukundo no mu buzima bw'igitsina no kutavugana ukutayaga hari abagabo canke abagore badakunda kubabaza ibintu umwe n'ibyo badakunda kumugira ikiyago umwe n'ico kuko umuntu w'umugabo aba yiyumvira ati ndazi yuko hari ibyo nakora ndazi yuko hariho urugero ntamushika nako uribona sishaka ko tubiyaga ahamuga tusanga rero ukwifata ku nguvu bitanguriraho muri kwakuna cashaka gukara ni wari umugabo kuko nashaka kumwagirira tusanga rero aciye atanga gukora ibikogwa vyo kumufata ku nguvu ari uko ivyari guca mu kiganiro bagatorera inyishico kintu ubwo ni igindi buryo buriho bwo gufata ku nguvu muri iyo nuze ubundi buryo buriho ni gihe umuntu ashaka yuko bakora amabanga yabubatse bashwanye no kuvuga ugasanga bacanyemo bana mu rugo ntihabura ica umugabo n'umugore bacanamo ugatsanga ari abagabo batazi gusaba ikigongo mu buzima ahubwo yibaza ngo agiye kubikora n'umugore ariho irya shavuri hera ugatsanga rero mu kuyihenda uriho agacaza agaca ashaka kumukora ko umugore nawe yarindira yuko bavugana babanze bakuri ico kibazo mu nzira barabibona basana ikigongwe oro mu gusaba ikigongo umuntu nubundi buryo bwo kumutegura mu bwenge nubundi bundi gutegura mu bwenge ara ugufatwa ku nguvu bihagaze hehe bihagaze mu ntambwe zibiri ukuvuga hajya mu bisanzwe umuntu afise ibitsina bibiri hari ico bita igitsina cyo mu bwonko agacaba kirya gitsina tubuze cyo ku mubiri hagati rero y'igitsina cyo bwonko n'igitsina cyo ku mubiri hari igitegeka ikindi hariho igiha amakuru kindi hariho igikoresha ikindi uvuga yuko icambere nikije gitsina cyo mu mutwe ukuvuga ubwonko iyo rero umuntu wamushavuje iyo mwayaze nabi iyo mwacanyemo urabibona ugacuza ngo mukora amabanga muza bitsina n'ukuvuga iki ubufashe ku nguva uba ufutanije d'abord uburyo hebwiwe bwo mu bwenge ukaba wishe no buryo bwo ku mubiri n'ukuvuga umufashe ku nguva kabiri kubwo ubwivyumviro vyiwe no kubwo umubiri ni hari gero cusanga umuntu atigera twenga ugasanga umuntu yahora yaga neza sigaye yarahoze ugasanga aragimwe kuyinga depression bica bizanike kundi gufata ku nguvu uko sinzikaza n'ukuvuga hariho mu gushaka ugushaka kuraba kurafatwa ku nguvu kuraba viole n'ukuvuga yuko iyo umugabo aje ngo abikore umugore atabishaka no kuvuga iki aba yishe ugushaka kwe no kwidegembya kwiwe hama munyuma gatsanga hacaba na violence au niveau de la sensualité no kuvuga ukumukora ko nabakimukora ko ko birifo kuko bitegerezwa ucusanga giye kumufata ku nguvu kunigana urabibona aroke vyategezwa kuba mu ntumbero y'ubukora nako y'ugutegurana mugabo ugaca ibintu uhindukira ku nguvu kumuvuna kumufata ugatsanga nuko hama iyindi ntambwe ya gatatu y'ugufata ku nguvu iciba mu gitsina ariko igitsina deja umugore deja adashatse igitsina cyo kiri yugara n'umugabo arabyumva ko atahora yisanga kujya ahora yisanga gufakira kubera iki mu mutwe wa bwa bwo munavuga ntiyigeze haza ubunyabwonko bumuha gushaka haje ubunyabwongo bw'inziko ikubira ubunyabwongo bw'inziko ruvuga maromone guca butumugitsi n'ucugarika ugasanga umugabo nuko
turabandanye n'ikiganiro zirikana kituyagira ku vyerekeye agateka k'umukenyezi uno munsi tukaba turiko tuvugana ku cacho gufatana ku nguvu mu bubakanye muri aka kanya aba bakenyezi bakaba hari ico bagomba babwira abagabo bakunze gufata abafasha babo ku nguvu
nk'abagabo bakunze gufata abakenyezi babo ku nguvu no bahanura kw'ivyo biheba bafata abakenyezi babo neza bahagenda bakaganira bagatemberana bakayaga bagafashanya ibikorwa hanyuma rero ivyo o bagaheza bakabivugana mu gutwenga n'usanga binetsereye
ico nabo bahanura no bahanura yuko imisi yose baje kumuhana hoba ikiganiro hagati y'umugabo n'umugore kuko iyo habaye ikiganiro niho nibintu biheza bikaryoha muyaga mukiyumvanamwo abo mabanga karanguka mwiyumvanamwo
abo bagabo bo muri komine itaba mu ntara ya Gitega barabwira abo bakanye kudafatana ku nguvu
icyumviro no baterera kugira ngo ntihaze haraba ibintu byo gufatana ku nguvu kububakanye nuko boza barumvikana igihe cyose umwe abishatse akabwira uyundi badahuje umwe akihangana gucyo byo gufatana ku nguvu bikagabanuka
icyo gikwiye nuko bokumvikana hanyuma bakarangura imirimo yose ari hamwe kuko beshi keshi na keshi abantu kunda gusanga bafata ku nguvu usanga umugore n'umugabo batiriranwe ico ba rero ico kenegwa nuko burangura imirimo hamwe bakaba bari kumwe nimba giye gufata ugacupa kamubwira ati ngiye gufata agacupa adashoboye kushika kobera bari karategura two mu rugo ari nka gacupa afise agacupa ka mushira kamwe arose two duhera hanyuma yabonya mushiriye akanwa nawe bakamufungura hanyuma kakanwa ka gacupa je ndibaza iyo baba bagiye nko kuryama ndazi yuko bo kumvikana neza kwasanga chakiga kugenze neza barangu ya mabanga yabo batse neza
uyu mukenyezi na waragica savye kugira abakenyezi nti bame bafatwa ku nguvu mu gihe cyo kurangura mabanga yabo batse
cyaje twosaba nuko abagabo botwitaho bakamenyera ikiganiro mu muryango ikiganiro mu muryango kirakenewe mu bubakanye mukumvikana mugahanurana mukayagutweje twahariya utweje twahirya yejo cyangwa utwo nabonye hariya na hariya tukumvikana twavuga tutegure kazoza cyangwa turabe ukahise Dufate nkuru kavuti akahise tukibagire ubure dutangure bishasha twumvikane duhanurane ni tujinama ningingo ico nuko ndabona ko cyofasha kugira ngo ibyo bintu bigabanuke
Salvatore bakundukize umuhanuzi wa mstaneri wa komine itaba ajejwe ibazo by'imibano n'intwaro aravuga ico bariko barakora muri iyo komine nk'abajejwe intwaro kugira abubakanye ntibame bafatana ku nguvu
nico cyo kuhimiriza uruhara rw'umukenyezi umwe wese akamenya uruhara afise mu rugo no kugira ngo amenye uburenganzira afise ntarenganywe ngo yamacinyizwa kanatsinda ubu tuvuga tuti ego hari ibyabaye kera mugo ubu tuvuga tuti abantu bose nibiyige kugira bamaze kuja ku ishuri bamenye ibyo bafitiye uburenganzira gucyo niho bizoteba bikagabanuka duhimiriza abantu rero ko babwirizwa kuja ku ishuri abatangiye ku ishuri nabo bacererewe turababwira ibyo bafitiye uburenganzira mugo nibaja ku ishuri ari benshi twibaza yuko ibijyanye n'amategeko bazoba babyumvise ku ishuri cyane bakabyisomera
Beni abagabo bakunze gufata abakenyezi babo ku nguvu babwira iki
ica mbere no bafasha kubabwira n'ikiyago ca kabiri kwimenya ica gatatu nuko nubwira abagabo bose bayimenye yuko umuti wo gukiza umugigwa wo gufata ku nguvu umugore ari umugore w'ofisi niyumviriza umugore ica kunda nico yanka hama mu nyuma basubize hamwe bishobora gufata intumbero na muti wo kuri farmasi bazoronka na muganga azibavura uyo mugore nyene wafashe ku nguvu cyangwa uyo mugabo yafashwe ku nguvu niwe afise umuti ukubwira icyo ashaka n'icyo adashaka hamugikurikize gutyo ubuzima bafata intumbero
kuri wewe ufise amakenga uvuga uti mbega ikicaca cyo gufatana ku nguvu cyo bakihari ibyo tubisanga mu itegeko rikinga rikongera rigahana amabi yafatiye ku gitsina aha mu Burundi tukaba tubisanga mu kigabane cyaryo cya kane ingingo ya 27 icyaca cyo gufatana ku nguvu hagati y'abubakanye nk'uko isiguro yacu iri mu ngingo ya kabiri y'iryo tegeko gihanishwa hagati y'umunyororo w'iminsi 15 na 30 hamwe n'ihadabu kuva ku 10,000 gushika ku 50,000 cyangwa umucamanza agatora kimwe muri ibyo bihano. Ano turangirije ikiganiro zirikana cuno munsi twariko turabira hamwe ukuntu abakanye bashobora gufatana ku nguvu mu gihe cyo kurangura amabanga yabubatse. Aproni dusaba nategura ikiganiro, ndashimiye abatwumvirije n'abafashije kugira ikiganiro kiboneke. Shime na mwebwe mwari muduteza biri nkaba ndabasezeye ndabivuriza kugira ibihe byiza naho ubutaha.
Cari ikiganiro zirikana
kibayagira kugateka n'iterambere ry'umukenyezi kuneza y'ingo n'imiryango.
Zirikana.